radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Uganda, abana batandatu bakomoka mu muryango umwe banduye indwara ya Ebola. Abo bana bigaga mu mashuri atatu ari mu murwa mukuru Kampala. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urashinja ingabo za leta ya Congo gukora ibyaha byibasira inyokomuntu, ugasaba Loni gukora iperereza. Leta ya Tanzania ikomeje gushakisha amafaranga yo gukomeza umugambi wayo gutahukana impunzi z'abarundi.
Uko batohemereza mengo n'ingufu zirimo, none wumva abatari kukwibuka nabo bo mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi.
Abarebwa n'icyo kibazo nabo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Amakuru ya Treka Tere muri Iran ahinagonzwa zitira idini rya Kiislamu ziganze igitero carayigi hitanye abantu 15 muri ico gihugu. Ico gitero cagabwe ku musigiti witwa Shah Sherkar uri mu gisagara ca Shiraz. Ni musigiti usengerwa ko ahanini n'abari mu bwoko bw'abashiite. Amaze kumenyekana ko bakomereke muri ico gitero ni 40. Iyo nyamakuru vyegukira leta muri Iran bikaba vyavuze ko ari igitero c'iterabwoba. Babiri mu bakekwa kuba bagaziye ico gitero batawe muri yompi. Tuve muri Irani tuja ku mugabane wa Afrika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko kuva abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bikoze ku bacangiro b'Uburusiya mu vyo gucungera umutekano bari muri sosiyete yitwa Wagner. Umutekano watosekaye cane muri ico gihugu. Hicegera c'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ariwe Madame Victoria Nuland yabivuze akimara kuva mu rugendo yaramazemo iminsi mu karere ka Sahel. Umutegetsi yagendeye ibihugu bitandukanye birimwo Mali. Mu kiganiro cabereye ku buhinga bwa none yagize ati ukuba abacangiro b'Uburusiya bari ku butaka bwa Mali birabangamira ibikorwa vya Amerika mu vyo gutuza intagondwa z'aba jihadist. Kuva abacangiro bagera ku butaka bwa Mali, ibitero vy'iterabwoba vyariyongereye muri ano mezi atandatu aheze. Ivyo bitero vyiyongereye kugera ku bice 30%. Ni mu gihe abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bo yamara bemeza ko umutekano wateye imbere ugeranije n'uko vyari imbere. Bahindukiriye ku Burusiya nyuma yo kwirukana abasirikare b'u Faransa. Bemeza ko umukenyuro bahinduye wafashije guhangana n'abajihadist. Icegera c'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Victoria Nuland akavuga ko yabwiye abategetsi ba Mali impungenge Amerika ifise ku gukorana kwa Mali n'abacangiro b'Uburusiya. Muri izo mpungenge harimwo abacangiro b'Uburusiya botsa igitutu Mali bayisaba kugabanya ingabo za ONU ku butaka bwayo. Abatandukanye babagiriza guhohotera abasivile ba Mali n'ibihugu bibanye vya Mali vyavuze ko bitabizigiye na gato. Turabandaniriza ku mugabane wa Afrika tuvuga ivy'ibiganiro muri Ethiopia. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International rigabisha ko intambara ishobora kongera gushuha hagati impande zishamiranye muri Ethiopia. Amnesty International igabishije mu gihe ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigamije guhagarika ingwano himaze imyaka ibiri hagati y'igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bw'igihugu kuri no akaneriza kwinjira mu munsi wavyo wa gatatu. Ivugirwa muri ivyo biganiro biriko bibera muri Afrika y'Epfo bikaba bihagarikiwe n'umuryango umwe bwa Afrika vyagize ibanga rikomeye. Bike mu vy'umukuru wa komisiyo y'umwe bwa Afrika Musa Faki hamaze kuvuga harimo gushima inguvu z'abatandukanye mu kuvana mu nzira intambara no gutuma Ethiopia yerekeza mu nzira y'amahoro no kunywana nyako igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bw'ico gihugu batana mu mitwe kuva mu mpera z'umwaka w'2020. Urugamba rukaba rwongeye gushuha mu kwa munani uno mwaka nyuma yo kumara amezi atanu batanze agahengwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ikavuga ko uko kongera gutana mu mitwe kwatumye idashobora kubandanya gushira imfashanyo abanyagihugu bazikeneye. President w'Urusiya Vladimir Putin yabonetse kumbonesha kure igihugu ciwe ariko akurikirana imyimenyerezo y'ingabo z'Urusiya zikoresha ibirwanisho roho nyanganda birimo yifise umara bwa nuclear. Ingabo zabonetse kuri televiziyo y'igihugu mu Rusiya ziri mu murugwi ujejo kwivuna igihe cyose hagabwe ibitero roho nyanganda ku butaka bw'ico gihugu. Muri iyo myimenyerezo umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Urusiya yazaracishamwo agira amajambo atandukanye avuga yongera yerekana ibigwanisho Urusiya bufise birimo ivya nuclear biteregwa mu mazi, indege z'ingwano zinini cyane, ubwato bushobora gutera ibisasu vya misile n'ibindi. Imyimenyerezo ibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi igabisha ko Urusiya bushobora kugaba ibitero roho nyanganda muri Ukraine. Urusiya nabwo bwemeza ko ahubwo hari Ukraine ifise umugambi wo kumijagura ibisasu roho nyanganda ku butaka bwabwo. Hambavu ya Amerika, ibihugu byo mu burengero birimo Ubwongereza vyamirira kure ivyo vyagejeje ivyo Urusiya. Ishamwe ryo kwivunira umwansi hamwe hagati y'ibihugu byo mu burengero NATO mu mfunyadufunyo ribicije ku munyamabanga waryo ryagabishije Urusiya rivuga ko buri ko bwitoza utunyoni mu migambi mibi bufitiye Ukraine. Tugarutse ku makuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President w'ikino gihugu Joe Biden yaraye yakiriye mugenzi we wa Israel Isaac Herzog mu mubonano wabereye ku kirimba cha Biden Washington DC. Abategetsi bayaze ku bibazo bitandukanye birimo by'umutekano mu makungu, ibibazo bitandukanye abategetsi bavuga kuri ko biterwa na Irani n'ingene Israel yogira uruhara ruboneka mu karere k'ibihugu vya Barabu. President wa Amerika Joe Biden yabwiye Isaac Herzog atwara Israel ko Amerika izokwa mifasha ico gihugu igetro se bizoba ngombwa. Herzog nawe imbere y'abamenyesha makuru amwishura ko ubucuti bwa Israel na Amerika na ntaryo buzokwama bwafashije ivyo bihugu kurengera ibishobora kubitandukanye nyamu za politiki. Mu ntango z'uku kwezi kwa cumi, Amerika yaragize uruhara mu kugerageza kumvikanisha Israel na Libani ku matati ivyo bihugu vyarimwo muravyibuka. Mu gihe vyitezwe ko uno munsi kwa kane hashobora kuboneka amasezerano azaherekeza uko kumvikana, Biden yashimiye Herzog amubwira ko yabigizemo uruhara n'ubutwari bwinshi. Professor Jonathan Reynolds atwara igisata ca politike kuri kaminuza Bar Ilan yegukira Leta ya Israel aho yabwiye ijwi ry'Amerika ko umubano wa Biden na Herzog ufise vyinshi usiguye cane cane ko ubaye mu gihe ivyo bihugu uko ari bibiri bisigaje indwi nke cane bikaja mu matora.
Urakoze Diane, ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewa.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Uganda abana batandatu bakomoka mu muryango umwe banduye indwara ya Ebola. Abashinzwe ubuzima muri icyo gihugu baravuga ko abo bana banduye bamaze guhura n'umuntu wo mu muryango wari wabasuye aturutse mu karere kamwe mu turere twagaragayemo iyo ndwara. Abo bana bigaga mu mashuri atatu ane mu murwa mukuru Kampala. Minisitiri w'ubuzima Jane Rufachenga aravuga ko ateye impungenge n'ikwirakwira ry'iyo ndwara mu mijyi. Abagera kuri 15 bamaze kuyandura mu mujyi wa Kampala. Kuva yadutse mu kwezi kwa 9 imaze guhitana abantu 30 ku bantu 109 bayanduye virusi ya Ebola. Iboneka muri Uganda, ni yaturutse muri Sudani na n'ubu nta rukingo rwayo ruraboneka. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za M23 urasaba komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni gukora iperereza ku byaha byibasiye inyokomuntu. Ivuga ko birimo gukorwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo. Hagati aho, Kongo n'u Rwanda bakomeje kwitana bamwana ku kibazo cy'uyu mutwe urwanira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Temistocle Mutijima.
Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo leta y'u Rwanda yari yasohoye itangazo ishinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurenga ku by'icyo gihugu gituranye cyemeye byo gukemura ibibazo by'umutekano muke binyuze mu nzira y'ibiganiro na diplomasi kikaba cyarahisemo gukoresha ingufu za gisirikare. Muri iryo tangazo kandi u Rwanda rwashinjaga igisirikare cya Kongo FRDC gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo nwa FDLR. U Rwanda rwakunze gushinja kurugabaho ibitero runavuga kugizwe n'abahunze bakoze genocide mu 1994. U Rwanda ruvuga ko kongera kubura ibitero ku mutwe wa M23 ku gisirikare cya Kongo biciye kubiri n'uburyo bwari bwemeranyijweho ku rwego rw'akarere mu gukemura ibibazo burimo n'inzira z'ibiganiro by'i Nairobi muri Kenya ni Rwanda muri Angola. Muri iri tangazo kandi leta y'u Rwanda yavuze ko amagambo ahembera urwango rushingiye ku bwoko n'ikoreshwa ry'imbunda ziremereye igisirikare cya Kongo kirasa mu duce two ku mipaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda hamwe n'ibirego rushinjwa bidafite ishingiro bidakwiye kwihanganirwa. Mu gusoza, u Rwanda ruvuga ko nubwo rukomeje gushotorwa n'abategetsi ba Kongo n'igisirikare cyayo ariko rwongera gushimangira gutanga umusanzu warwo mu gukemura ibibazo by'umutekano binyuze mu nzira y'ibiganiro hashingiwe ku byemeranyijweho ku rwego rw'akarere. Nyamara ko rutazahwema kwamagana gukomeza guhindurwa igitambo rutwererwa ibibazo bwite bya Kongo ubwayo. Kuri uyu wa kabiri, mu gusubiza kuri ibi, leta ya Kongo nayo binyuze mu biro by'umuvugizi wayo akaba na minisitiri w'itumanaho Bwana Patrick Muyaya Katembwe yasohoye itangazo ryamagana icyo yise imvugo zuje uburyarya z'u Rwanda n'ibikorwa by'igisirikare cyarwo ku butaka bwa Kongo. Muri iryo tangazo, leta ya Kongo ifata ibyatangajwe n'u Rwanda nk'ikindi gihamya cy'uko rwiyemerera ko ari rwo rushyigikira M23. Itangazo riti wakwiyumvisha ute ko leta y'amahanga ivugira umutwe w'iterabwoba ukorera mu kindi gihugu. Leta ya Kongo ikavuga ko itiyumvisha uburyo igisirikare cy'igihugu cyakwangirwa kuzuza inshingano gihabwa n'itegeko nshinga zo kurinda abaturage bacyo n'inzego z'igihugu ibyihebe bigenzwa no kubiba urupfu n'ukwiheba mu baturage. Kongo iravuga ko imyitwarire y'u Rwanda na perezida warwo Paul Kagame mu kibazo cya M23 igaragaza mu buryo buhagije gahunda yarwo yo gukomeza kwivanga mu bibazo bwite bya Kongo rugamije ko mu burasirazuba bw'iki gihugu haguma icyuka cy'ubwoba ngo rukomeze ubusahuzi bwamenyekanye hose ku ruhando mpuzamahanga. Leta ya Kongo kandi irashinja u Rwanda kugaragaza imyitwarire ivuguruza ibyo rwiyemeje mu biganiro by'amahoro bitandukanye kuva ku by'i Nairobi i Rwanda ndetse no mu nama bakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda bagiranye na perezida w'u Faransa Emmanuel Macron i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose Kongo ikavuga ko impande zirebwa n'ikibazo ziyemeje kurandura imitwe yose yitwaje intwaro harimo na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iri tangazo inahakana ibyishinjwa n'u Rwanda byo kubiba inzangano zishingiye ku bwoko. Ku bw'iki gihugu, ibyo ni ibinyoma bikwirakwizwa n'u Rwanda hagamijwe gucamo ibice abaturage ba Kongo. Ku bindi umuvugizi wa leta ya Kongo yagarutseho kandi yashinje M23 kwiyitirira kurinda abaturage, nyamara ahubwo abaturage benshi barahunze uwo mutwe abandi bakicwa bunyamaswa. Bwana Patrick Muyaya Katembwe, umuvugizi wa leta ya Kongo, asoza iri tangazo avuga ko igihugu cye cyongeye gushimangira ubushake bwacyo mu kubaha ibikubiye mu nzira zose z'ibiganiro by'amahoro, ariko kandi gitsimbaraye ku guhagarika ibyaha n'ibikorwa by'iterabwoba birimo gukorwa n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Nyamara umutwe wa M23 nawo mu ibaruwa wandikiye umukuru wa kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu Ijwi rya Amerika ifitiye kopi urashinje igisirikare cya leta ya Kongo FRDC ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage b'abasivili no kurenga ku mahame mpuzamahanga agenga intambara. Muri ibaruwa hararondorwa amahantu hatandukanye ho muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru igisirikare cya Kongo cyakoresheje ibibunda biremereye mu kurasa ku basivili mu ntambara yamaze iminsi itanu hagati y'itariki ya 20 na 24 y'uku kwezi kwa 10. Umutwe wa M23 kandi uranarondora amwe mu mazina y'abantu baba barahitanywe n'ibyo bisasu ndetse ukavuga ko bimwe byanaguye hakurya y'umupaka mu gihugu gituranye cya Uganda. Muri ibaruwa M23 irashinja igisirikare cya Kongo kwifatikanya n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Uretse kugaba ibitero ku basivili, M23 iranashinja igisirikare cya leta gufunga inzira yari yagenewe kunyuzwa mu bufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi. M23 ikaba yasabye umukuru w'akanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryihariye kuri ibyo byaha byose byo mu ntambara birimo gukorwa n'igisirikare cya leta ku baturage cyakabaye kirinda. Intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 uvuga ko haranira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yongeye kubura kuva mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike nta mirwano. Hashize amezi atatu umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bunagana wo ku mupaka Kongo ihana na Uganda n'uduce tundi twegereye muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yubuye mu gihe hari hamaze imyigaragambyo y'abaturage hirya no hino mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo basaba ko Bunagana yabohozwa ikavanwa mu maboko y'izo nyeshyamba.
Urakoze Temistocle Mutijima. Mushiki umwami w'Ubwongereza igikomangoma Anne n'umugabo we bakomeje uruzinduko muri Uganda kuri uwa kane barasura inkambi y'impunzi ya Changwali mu burengerazuba bwa Uganda. Kuwa gatatu basura inkambi y'impunzi ya Nakivale yahatangirije ku mugaragaro banki impunzi. Inkuru irambuye igina shusi bahizi.
Umuganwa kazi Anne n'umugabo we bari mu ruzinduko rw'iminsi ne mu gihugu aho barimo gusura ibikorwa bitandukanye biterwa inkunga n'umuryango usanzwe utabara imbabare muri Uganda. Bimwe muri ibyo bikorwa birimo nkambi z'impunzi zitandukanye mu gihugu. Anna n'umwe mu bana banyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ni nawe mukobwa wenyine umwamikazi yabyaye. Komiseri ushinzwe impunzi bwana Douglas Asimwe yatangarijwe irya Amerika ko uyu muganwa kazi Anna n'umugabo we Tim Lawrence batangije kumugaragara banki izwi nka Opportunity itanga inguzanyo ku mpunzi ikanaziha amahugurwa ajanye n'ubucuruzi. Iyi banki iri mu yandi mashyirahamwe ku isi umuganwa kazi Anna ayoboye. Ati inkunga yishyigikira imishinga itandukanye nko gufasha abana b'impunzi batishoboye. Iyo ni imwe mu mishinga yaje gusura. Yatangiye kandi ku mugaragaro banki yitwa Opportunity yashinzwe mu nkambi kuva mu 2019 mu rwego rwo gushyigikira impunzi mu iterambere. Iyi banki isanzwe ifasha impunzi ibaha inguzanyo no kubafasha kuzigama amafaranga yabo kandi ikanabaha amahugurwa ku bijyanye no kumenya imari. Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu mpunzi Hina Kivale iki banki ibamariye mu iterambere ryabo.
Opportunity Bank iguriza abantu bafite ibyo bacuruza cyangwa badandaza kandi bakaza kubagenzura bakareba niba batazashobora kwambura, batazashobora kunyaga, bakabaha amafaranga bakurikije ibyo bakora. Bakagenda bishyura buri kwezi. Buri kwezi bagenda bishyura amafaranga, ariko bishyura amafaranga 2%. Mvuga ngo ha 100 ubishyura 120. Ariko kandi Opportunity Bank iri ahantu yitwa Base Camp gusa Rubondo naho barayikeneye, Juru naho barayikeneye kugira ngo ibikorwa byayo bigere ku bantu bose.
Nk'uko byatangajwe na komiseri kwakira abashyitsi nk'aba muri iki gihe igihugu kirimo guhangana n'ikibazo cy'impunzi zirimo guhunga muri iyi minsi ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigaragaza ubushake bw'isi bwo gushakira umuti ikibazo cy'impunzi. Icyakora zimwe mu mpunzi zo muri Nakivale ntizigeze zimenya ko zari zifite umushyitsi ukomeye nk'uwo kandi ntizemererwa kumubona no kuganira nawe.
Uzinduka wawe Nakivale bavuze ngo ni umukobwa w'umwamikazi ngo yaje gusura inkambi, gutembera mu nkambi, ariko nyine nta makuru yabyo tuzi cyane. Ikidasanzwe nyine ni uko mbona abasirikare buri mwanya wari wose hose bahazengurutse abasirikare ngo ni sekirite data, niko nabyumvise. PM na HCR nta kintu iravuga kugeza iyi saha. Sinzi nimba baza kutubwira yagiye yatashe, ariko byari kuba byiza abonanye n'impunzi bakamubwira ibibazo bihari.
Aho ko impunzi zabyakiriye na bari bateze yuko bashobora kubona umushyitsi bakavugana nawe, ariko ntabwo yigeze babasha kuvugana nawe. Baje basura mu kigo cya UN bavuga n'abakuru, barangije arongera avamo asura kuri Opportunity Bank, arongera avamo afata isafari asubirayo, ariko nta muntu yigeze ivugana nawe, n'abagerageje kuvugana nawe ntabwo yigeze bamubona. Ko abasirikare bari bahari n'abapolisi nta muntu wemera ngo bavugane nawe. Yagiranye inama na bakamandati n'ubuyobozi bwa hano mu Buganda. Mu makuru dukeka turakeka yuko ari umukobwa wa Charles umwami w'Ubwongereza wari waje gutembera hano, ariko icyari cyamubonye ntabwo twakimenya neza. Twifuzaga yuko nyine twatwa guhura nawe tukavugana nawe cyangwa tukamutura ibibazo byacu tukamubwira ko utwo tubayeho mu buhungiro, tukamuha n'amabaro wenda akaba yatuvugiramo imbere, tukabona n'imibereho yacu, tukamubwira n'imibereho yacu ko tubayeho mu nkambi hano.
Ubu Uganda irimo kwakira impunzi nsha ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyongera ku zindi zirenga 400 nazo z'abanyekongo zisanzwe ziba muri Uganda nk'uko ubutegetsi bubivuga. Umuryango wita ku mpunzi HR uvuga ko kuri ubu Uganda imaze kwakira impunzi zirenga 16,000 mu minsi 5 ishize bambukira ku mupaka wa Bunagana. Uyu muganwa akazi ukomoka mu bwami bw'Ubwongereza kuri uyu wa kane arasura indi nkambi impunzi ya Cyangwari mu burengerazuba bw'igihugu. Aho naho azasuma ibikorwa bijyanye no gufasha abana b'impunzi ndetse n'ikibazo rusange cy'impunzi. Nk'uko gahunda ye ibivuga, yagombaga gusura ishuri ry'abana batabona rirahitwa Mukono hafi ya Kampala. Icyakora ishuri ryagize impanuka y'umuriro mu ijoro ryo kuwa mbere wahitanye abana 11. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba azakomeza kurisura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Leta ya Tanzania ikomeje gushakisha amafaranga yo gukomeza umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu. Bamwe muri izo mpunzi baravuga ko igihe kitaragera cyo gutaha bagasaba kuguma muri Tanzania. Inkuru ya James Jovin.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania, Hamad Yusuf Masauni, mu nama ya 73 iheruka kubera i Geneva mu Busuwisi, yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR amafaranga yo kubandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Gusa amafaranga akenewe muri icyo gikorwa cyo gutahukana ababyishakiye yashyizwe ku mugaragaro. Muri iyo nama yari iyobowe n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ryita ku mpunzi ku isi HCR, Philippe Grand. Minisitiri Masauni yasiguye ko kuva Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi mu mwaka w'2020 amahoro yaragarutse, ari nayo mpamvu umugambi wo gutahukana impunzi utegerezwa kubandanya minsi yose. Gusa zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu zisanga uwo mugambi wo gutahukana ababyishakiye udakurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, kiretse benshi baraburabuzwa kugira batahe naho icyo bahunze kitarakemuka.
Bakubaje kumeza gusubira mu gihugu mwapfuye, ariko n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyarononekaye. Kuko kwanjye n'abandi bose bisubiye kubyura ntituzakwirwa n'imiryango yacu igacihoneramo.
Onkwa kweri himiriza mugabo ku bwawe batohunguka dukatamo abagihugu mu Burundi agatwahunze yiga ibitandukanye mugaha hoho yubone yadufasha yofuma itugumiza cyangwa twitwunguruza katora umugambi yonyine ikoresha aho twishimiye.
Twashima yuko ngaha tureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye sivuba.
Icya mbere baravuga yuko twohunguka ku bushake mugabo bo bakaduhimiriza ngo duhunguke twamaze tuyandikishe ku bwinshi. Nuko baduhimiriza mengo n'ingufu zirimo none wumva abatari kutwibukana bobo mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya handi.
Ku bw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba Leta ya Tanzania na HCR gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gutahukana ababyishakiye mu gihe abandi basanga icyo bahunze kitarakemuka kugira nabo biyumvire gutaha.
Umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine mu bugwaneza ata mpaka zirimo icyo nicyo dusaba. Birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ibyo nibyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu.
Nshye twaje nasaba nk'aho twoba nk'aho ngeze n'abandi bose bo turabira kantu twicara mwaraha hari n'ahandi naho atadutwara hiyo hanze dataheje mu bindi bihu bakaturabira ahantu nyine batuzigamira twicara tukaguma tukigumira aho nyene bakaza badufashiriza aho turi. Nshye twasabwa babonye bikwiye bidakwiye naho tuzogendeye twavuye nta ngora uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka
twebwisho twosaba cyane cyane twobanza guhera ku kwaha UN n'ikorera mu bihugu byose niwo muco w'ijisho ry'impunzi yovugana na Leta y'u Burundi n'ibyo byiyumviro na simvuga mu ruhande rumwe ngira mvugire mu mpande zose badufate nk'uko turabavuka gihugu twavutse mu gihugu cy'u Burundi turahunga nk'uko abandi bose impunzi zose zihunga batwakire neza bongere batwongereza agafashanyo kariho dufasha tukamara iminsi dufashwa bongere baduhe n'imiti nk'uko twavugwa twongere tuvugwe nka kurya naho twavugwa
naho umugambi wo gutahukana ababyishakiye ubandanya ariko ibitigiri byo gutahuka ku bushake byaragabanutse ku rugero runini muri iki gihe bivanye n'uko benshi basanga icyo bahunze kitarakemuka mu bitigiri dukora seri mu ndwi harataha barenga gato 87 mu gihe hambere aho hahora hataha barenga 450 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Mukomeje kumva makuru y'iwanyu umuntara kwijwi ry'Amerika. Mu Burundi abagabo bakora imyuga mu rwa mukuru w'intara ya Kayanza baragira inama bagenzi babo kwigisha imyuga abagore babo kugira ngo nabo bagire uruhare mu iterambere ry'ingo. Ni nkuru y'ijwi ry'Amerika yabateguye yifashishije inshuti zari mu Burundi muragezwaho na Thierry Venda yishimiye.
Juvenal Ndayishimiye ni umwe mu bagabo biyungunganya ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Aho ahakorera umwuga wo gusenasena ibirato haraheze imyaka irenga 15 nkuko yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Muri kino gihe uwo mugabo w'imyaka 35 nacikurana uwo mwuga yarawigishije umukenyezi wiwe.
Ego aka kazi umugore nyene nakamwigishije abona ko ari ingirakamaro cyane baragishona kabisa akakigira neza nanjye nkora ndabyishimiye n'umukiriya yaza ntabikenugweho ko ariwe yagikoze kiyo cyasanzwe karagitunganya nyene nahageje kugira nakagira ibyo amarirako.
Izere konsiri uwo mukenyezi yigishijwe umwuga wo gushona ibirato afise ibyishimo kubasahiriza mu iterambere ry'urugo. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze akorera uwo mwuga mu gahema kari hafi y'ivuriro ritoyi rya Kayanza.
Ni mwuga kandi abumenye nabaye wigishwe n'umutama wanje zaranyigisha buke buke byo ntaramenya n'utwanze nyane guhenda henda. Ariko nibyo ntaramenya ndashaka kuzobimenya kugira nanje ntere imbere zidamufasha buke buke. We nashyize mushaka kugira ndabe kunde nyine ndabishona kudashyize mushaka ntiwabishobora nyine ushuba wamone kuguma wicare muhira nta kintu uri kurakora.
Abakenyezi benshi b'abarundikazi bafise mu mitwe ko haya akazi kagenewe abagabo bonyene. Ababanyi bayizere konsiri bavuga ko batangarira akazi uwo mukenyezi akora wenyene mu bagabo isinzi ku mugwa mukuru w'iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi.
Twabibonye neza kuko usanze ari wahari aragushonera ikirata amukamuha amafaranga yarabishoboye babiri basize hamwe urukwe ruratera imbere.
Umukenyezi yarashoboye na je yarasoneye kamambiri kandi yabitse neza abitse nk'umuntu w'umugabo kandi nakazi keza kweri. Robe yatanze ako kazi n'umugabo urumva barakurarase.
Izere konsiri na Juvenal Ndayishimiye ubu bose bakora umwuga wo gushona ibirato baribeshejeho mu muryango batarinze kuzera inze bafise akamo batera bubakanye.
Nchana bahana nuko bakora amaboko mu mpuzu aho bakajya kurondera ari nk'ufise agatakaranda nk'utuvoka kabarishe kwibarabara kugana wari nk'icyaje na cy'umunyu cyangwa igitubogo nchana bahamagarira
abo bagabo twabahano ayuko icyo gihe basa kwigisha abakenyezi babo kumenya ubumenyi nabo basanzwe bafise kuko katana bahorana iyo umukenyezi umusigiye nk'umwuga kugira nawe abeho adahangayitse cyane nubwo batakubona.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe iby'ubutunzi ashima intambwe abakenyezi bo muri iyo arabageze ko mu kwikenura. Justine Komeza Dusabe avuga ko mu ntwaro bashima ingene umukenyezi w'uyu munsi ariko akura amaboko mu mpuzu.
Umukenyezi wa kera nibyo yari umukenyezi wavuga ngo ni uwo mu kigo ariko uno munsi umukenyezi w'uno munsi arabona by'ukuri ko nawe ari kirumara mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'ukibano kandi bakabikora neza. Abakenyezi b'uno munsi barashobora gutunganya by'amashyirahamwe bonyine bakitunganiriza n'abagabo batarimo. Nicyo gituma rero tubatera intege ahubwo kugira ngo babandanye.
Na Sereni Ndayisaba arongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu Kayanza atera intege abakenyezi kugira ngo bijukire ibikorwa byo kwiteza imbere. Kuri telefone asigura ko ibyo byotuma abo bakenyezi bahabwa ijambo n'abo bubakanye eka mbere n'amabi bakoregwa mu ngo yogabanuka nk'uko arangiza bivuga.
Urakoze Thierry Ndayishimiye. Nibutse imwe mu ngingo z'aya makuru. Muri Uganda abana batandatu bakomoka mu muryango umwe banduye indwara ya Ebola. Abo bana bigaga mu mashuri atatu ari mu rwa mukuru Kampala. Kuva mu kwezi kwa cyenda abantu 109 nibo bamaze kwandura indwara ya Ebola muri Uganda. 33 yarabishe virusi ya Ebola iboneka muri Uganda yaturutse muri Sudani na n'ubu nta rukingo rwayo ururaboneka ahano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kubagezaho mbashimiye kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi igihuru wavumbuyemo inka uhora ugikubita mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana